Muri iryo tangazo umugwi igenga ujeje w'atakazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko biyamiza ibitero by'amagrenade byabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura hagakomereka abantu barenga 50 batanu nabo bahasiga ubuzima. Uwo mugovuga kuteye intege leta kwishaka yerekana ryo kujya inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agateyakazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi CNDH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa twara.
Umugwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nkishyira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku vyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kukuntu igihugu cyifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu by'agateyakazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka.
Umugwi CNDH wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangira ivyiyumviro vy'ubututurorero
ku vyeki Burundi. Urugero ni uguha nuko nk'ubu mu vyo dufise uravye ahantu sintara mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari bihugu nka Afghanistan, usanga ari bihugu nka Syria, usanga ari bihugu nka Iraq, bihugu nka Colombia canke Ukraine. Ndibaza ko atamumenyesha amakuru yombira muri kano kanya yuko ivyo dufite mu Burundi bishusha n'ivyo bafite muri ivyo bihugu. Hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mijeye kuvuga. Ugereranije ivyo twabonye muri kanya ufate 2022 canke 2008 canke 2023 urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politique n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta niyo abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Iri tangazo rya CNDH riri inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwa igufa. Ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashingamateka.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe, abantu barabura. Ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo, arabashobora kuba bari muri Tanzania. Je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi, ndibaza ko byabateye ubwoba. Nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mufyoroshe muvuge musharije u Burundi, leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho cyo muje mu rusinde tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri kwa rwego rwa A
babaje baribonekeza niba atashatse nawe kwikundwa akaza kuri leta
kwitege rero twakirana umutima mwiza ivyumviro byose byabije harimo ivyumviro byo kunenga tuvuge nk'ibyo tuba dukora ariko cyane cyane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu tubumira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDH cyo gihe hari ibyo yahanuye ubutegetsi
na uvuga ngo iyo raporo yashyizwe na Imana yatushangira na Nations Unies ngo nshobora kujamo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo. Igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twamenya ko ari cyacu ikintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirama cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo twogifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 261 arivyo ivyo 60 tubikoreshe twiyubake ivyo 40 tuvyigize.
Uru rwandiko rw'umugwi CNDH rusohotse mu gihe amashyirahamwe yigenga 8 yatanguje isekeza ry'iminsi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015. Iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi rikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka. Ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganji bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana ababyagirizwa. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.